Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 15 gitugutu mwaka 2024 n'icuti namwe bagenzi mwashimye kwikirana radio Nzamba kati ya kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa mwara mutivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu kirundi mushikizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabwizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Hari umukenyezi w'umucuruzi wo mu gisagara ca Rumonge yarayitavye Imana muri iri joro ryakeye akaba yasandavye yageze kwa muganga. Uyu mukenyezi yari yafashwe n'igipolisi afite ibitenge byinjiye mu gihugu bidaciye mu mategeko. Umugwi seni ujejwe amatora kuno wa kabiri washize habona ikirangamisi c'amatora yo mu 2025 yabashinga mateka zuba kwigenekerezo rya gatanu z'ukwa gatandatu 2025 cyo kimwe n'abagize inama mpuzo jambo ya makomine. Aya bakenguza amateka akazuba kwigenekerezo rya 2023 z'ukwindwi nayo aya bakuru b'imitumba akazuba kwigenekerezo rya 2025 z'ukwezi k'umunani. Umukuru wa seni asaba abashaka kwitoza kwiyandikisha hakiri kare. Runani ruhurikiyemo amashirahamwe yaharanira agateka k'impunzi sebedaje bikare nayo asaba ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko kubahiriza agateka k'impunzi mu kuzubahiriza gutanga ubuhungiro. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Subiye kora mutano ngenda bahani kazi. Nuko nabwiye mu ntango zano makuru umukenyezi w'umucuruzi yaritavye Imana muri iri joro ryakeye inyuma yo kujanwa kwa muganga avanje gufatanwa n'igipolisi bitenge byinjiye bidaciye mu muco. Uwo mudandaza yarazwi ku izina rya Belize akaba yitavye Imana ku bitaro bya Rumonge igihe cy'isaha 10 z'ubuca inyuma y'amasaha make ahashikanywe kwa muganga. Abari bamwegere bamije ko yahagaritswe igihe cy'isaha 3 n'igice z'ijoro yinjiye mu gisagara cya Bujumbura. Komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rumonge Colonel Jean Baptiste Bigirumuremyi aremeza ayo makuru amenyesha ko igipolisi camenye amakuru y'urupfu rwiwe inyuma yaho ashikaniwe kwa muganga. Kubwiwe uwo mudandaza yoba yarasanganywe ibibazo by'umutima arivyo vyoba byatumye intandaro y'urwo rupfu. Umuryango wa Belize ukaba usaba umuco kamutuzo kuri kugira ngo icahitanye wabo kimenyekane. Abantu batatu barapfuye abandi babiri nyene barakomereka biturutse ku isanganya ryo mu ibarabara rya Kayanza Cibitoke kuri uyu wa kabiri. Iryo sanganya ryabereye hafi y'ikirimba caho umuganwa Baranyanka yabaye nk'isaha indwi n'igice z'umutaga aho benshi bita kwa Jeannette. Babonye mu gihe iryo sanganya ryaba bamenyesha ko haje ipikipiki iriko abantu babiri umwana na se binjira mu ikaburimbi bavuye mu kandi kabarabara. Niho baca basekana n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yari yunguruje abantu izananye mu ntara ya Cibitoke yerekeza mu gisagara ca Kayanza. Ubwo nyene uwo mwana na se baciye bitaba Imana babanje kubwirirana amaraso mu mutwe. Babiri mu bari muri iyo modoka nabo bakaba barakomeretse kuko iyo modoka niyo byose byononekaye. Tumenyeshe ko haciye amezi atari make abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Kayanza yose bashobora gupakira abantu bashika bane kandi atanumwe yambaye bya bikofero byo kwikingira impanuka bita kasike. Ibyo byose bigatangaza abatari bake kuko bikogwa abapolisi bakorera aho ntihagire ico babikora ko.
Inzamba.
Tutandukire amakuru ajanye na politike. Umugwi Seni ujejwe gutegura amatora kuri no wa kabiri washize habona ikiranga minsi cy'amatora yo mu 2025 kugenekereza rya 5 kwezi kwa gatandatu hazoba amatora y'abashinga amateka n'abagize inama mpanuro jambo y'amakomine. Amatora y'abakenguza amateka azoba kugenekereza rya 23 z'ukwezi kw'indwi aya bakuru b'imitumba nayo abifikenekeje mu 25 kwezi k'umunani. Abarundi bakwije ibyangombwa basabwa kuja kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore gutora kandi bitoze ikiringo cyo kwiyandikisha nuko kwezi turimo kw'icumi kuva kugenekereza rya 22 gushika 31 z'uku kwezi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Prosper Ntagwami yarongoye umugwi Seni asaba abantu gusidukana niyonka baze kwiyandikisha agatera akamo abarongoye imigambwe guhimiriza abanywanyi babo kuri ibyo bihe byimirije. Tumukurikire
nkuko mwabikurikiranye muri nama duje kugirana n'abegwa n'ivy'amatora. Twabashikirije urutonde rw'ahantu hazobera iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora. Twanabashikirije kandi n'ikirangamisi cy'amatora. Twongera turabashikiriza ikiringo cy'iyandikwa ry'abazo kwitaba amatora. Icyo dusaba rero ubwa mbere ni uko abantu duje kubonana ivyo biringo bo bimenya, hama tukabasaba ko bokwitegurira neza amatora mu 2025 nako kwitegurira neza ubwa mbere bwobwo no kwiyandikisha kugira umuntu azoyitabe ari wifuza kuzotora yitaba amatora ari n'uwifuza kuzokwitoza yiyandikisha kuko utazoba yiyandikishije ntashobora no kuzokwitoza. Hama ikindi naco na cyane cyane ku banyamigambwe twifuza yuko bufasha mu kurarika abenegihugu nakabanywanyi b'abamigambwe bitabaye amatora. Tugasaba inzego z'intwaro hagati mu gihugu korohereza bene gihugu kugira ngo bashobore kuronka impapuro zisabwa bashobore kwiyandikisha. Hama ikindi naco nibaza ko ari igikorwa cya bose no kurarika abene gihugu kugira ngo isango ryo ku itariki ya 22 z'uku kwezi bitabe igikorwa cy'iteka cy'igihugu cyo kwiyandikisha kugira abazo kwitaba amatora y'imirije. Muri rusangi kwari guhanahana ibyiyumviro kuri ibyo bikorwa bitatu bikuru bikuru byimirije muri iyi minsi kugira tuzo kwitaba amatora bizogende neza cyane. Intumbero nyamukuru y'igihugu nuko ayo matora aba, ingorane zoshobora kuza zitewe n'iki cyangwa kiriya turi kumwe tugashobora kwitorera umuntu. Basaba rero nk'abene gihugu umugabo umwe wese mu vyajejwe no kwitaba amatora. Ukwitaba amatora ikintu cya mbere cyerekana kugira bitaba amatora no kwiyandikisha. Rero twobararika yuko kuva ku itariki 22 z'uku kwezi gushika 31 inkoko niyo ngoma basidukane niyo nka namwe turabatumye bamenyesha makuru mubwira abarundi bakwije ibisabwa bitaba amatora mu kwiyandikisha.
Tukiri muri politike ibwirizwa shingiro kubijanye n'indimi zikoreshwa n'inama nshingamateka iyo ariko harigwa amategeko bidahunyangwa n'inama nshingamateka. Ibyo byemezwa n'umwe mu bashingamateka Terence Manirambona aho avuga ko amategeko aza mu nama nshingamateka yategerezwa kwigwa mu Kirundi ariko hariho ayaza ari mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo nabyo bikaba biteye ku bintu bw'izo shingiro ry'u Burundi. Asaba ko ibyo bintu byohagarara ibwizwa shingiro rikubahirizwa n'abatora amategeko. Kurikira Terence Manirambona akaba yabivugiye kuri Radio Bonish FM.
Mu ibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 5 iratumana neza ko amabwirizwa yose ategerezwa guhindurwa mu rurimi rw'Ikirundi. Ko bavuga ko ururimi rw'Ikirundi ariko rukoreshwa mu ntwaro eka mbere n'izindi ndimi zishingwa n'ibwirizwa. Rero turakunze kumva no kubona amabwirizwa ari mu rurimi rw'Igifaransa kugeza akabura Kirundi. Ikindi nacyo dukunze kumva ni uko no mu nama nshingamateka iyo bari kubariga intego z'amabwirizwa baba twumva babivuga mu Gifaransa cyangwa ugasanga ashinga amateka barongo ibigwi hamaho cyangwa se kuri leta basaba muri izo nzego ziga amategeko ngo nibo bahurenganze kuko ngo boshikiza ibintu biriya imvo n'imvano cyangwa ibindi bakavuga mu Gifaransa mbumva rero ko haragahaze gusho naho rero amabwizo yenda sohoka agatebwa ku mukuru kono umukuru w'igihugu kiri mu rurimi rw'Igifaransa gusa ibyo bavuze rero ari uko iyo ngingo bigashingira yubahirizwe kandi zinkeka yuko muri leta bafite igisata kigeze gushyira mu rurimi rw'Ikirundi cyangwa mu zindi ndimi ego baza amabwiriza asanga abandi amateka ariko barasohora icyo gisata rero cyoroswa buryo bukwiye cyane abakozi bakwiye kugira ngo by'ukuri bajye ku kivi leta ishobore kuzana intego z'amabwiriza ziri muri izo ndimi harimo n'Ikirundi kugira ngo hubahirizwe izo shingiro cyane naho icyo gisata kibijejwe kikagira kigoro yuko cyoroheza kikahindura amabwiriza n'amateka aba yamaze kwemezwa
abagabo batatu n'imisoro itatu bacuruza ubunyweru ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga burimo ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Barudi ni bose ntare inkuru y'igihugu yo muri iyo ntara yaciriye mu rubanza rw'ikibiraho rwabaye ku munsi w'ejo igihe cy'umuhingamo igihano cyo kuriha ihadabu ry'amafaranga angana n'ibihumbi 350 umwumwe bibaye no kugarirwa ubunywero bwabo ikiringo cy'amezi atatu nk'uko amakuru ava muri iyo ntara abitumenyesha sentare yafashe kandi ingingo yo kubaka ibinyobwa bari bafise bigahabwa abandi badandaza basanzwe bakora ako kazi kugira ivyo none kare abo bagabo uko ari batanu Shadrack Ndayizeye Uwizeyimana Claude Jeremy Ndayisenga Oswadi Ndikumasabo na Emmanuel Ngenda kuriyo bakaba bagirwa n'icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kudoda igiciro cyashinzwe na leta ku binyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi Teresa ndetse mu 35 bakaba bayigurisha 5,000 kandi igiciro kizwi ari 3,500 naho Primus santimetero 2,200 bakayigurisha 4,000 kandi bategereza kuyigurisha amafaranga 2,250 uko ari batanu ngo bakazoteranira kuriha amagarama y'urubanza mbere gusozera no makuru tuje mu gisata kijanye n'impunzi ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubahiriza amategeko y'ishyirahamwe hasere mu guha ubuhungiro abarundi babyitura kuko uburundi bukiri mu ngorane z'umutekano muke akuna kamo katewe n'urunani sebedashe bikare kw'amashyirahamwe haranira agateka k'impunzi ziri mu makambi mu itangazo ryasowe kuri uyu wa kabiri n'ubwo runani bamenyesha ko ibihugu by'akarere bimaze igihe byimahungiro impunzi z'abarundi mu kuvuga ko amahoro yagarutse mu Burundi Leopold Sharangabo aserukira ubwo runani agasaba ishyirahamwe ya sere gufasha kugira abarundi baronke ubuhungiro mu karere canke baronderegwe ibindi bihugu bishobora kubaha ubuhungiro tumukurikire
twasohoye n'u Rwanda kugira ngo tubereke ko abibaza ko hari amahoro n'umutekano atari byo uravye amakuru avuga ibijanye niho batwaje agateka kazi na muntu cancana urabona ko kwatanze uburorero bwinshi mu bw'abantu banyuruzwa abantu bicwa abantu bahohoterwa urabona amashamwe yaba ari mu Burundi yampuza amakungu arerekana neza ko mu Burundi haragahaze hakiri ihunganya agateka kazi na muntu hakiri abarundi benshi badashobora kuba mu gihugu cy'u Burundi kubera uburyo baguma batotezwa uburyo baguma bicwa uburyo baguma bagirwa nabi benshi rero bagafata ingingo yo guhunga mbere n'ikimenyetso simusiga inama nkuru ya ONU y'agateka kazi na muntu yarayongeye ikiringo mu rapporte speciale intumwa ya ONU ku Burundi kugira ngo iyo ONU ibandanye ishinze ijisho igihugu cy'u Burundi rero niho bandanye ushinze ijisho igihugu gisanzwe kirimo uruhare n'umutekano igihugu gisanzwe kimerewe neza igihugu abanyagihugu bacu bamerewe neza niyo mpamvu rero twagombye guhamagarira ibihugu kubyereka ko ibyo ariko biyibaza atari byo rero twahamagariye cancane ibihugu bigize kano karere kubahiriza amategeko byasinye mu buryo bwo guha ubuhungiro impunzi batanga ubuhungiro atanga uvangura babone ko kwimwa ubuhungiro impunzi mugiye mu gihugu cabo bagirirwa nabi ari aruguhonyura amategeko mpuza makungu kandi ibihugu byarateye umukono. Twasavye kandi HCR gukurikiranira hafi kavugira impunzi kugira ngo abo barundi nabo baronke ubuhungiro kuko ubuzima babayemo ni bubi, kuba mu makambi batanditswe, kuba mihugu badafise ibyangombwa, ibintu bibabaje cyane bishobora no kubateza ingorane. Mbere turamaze kumva no mihugu bimwe bimwe abadafise ibipapuro by'impunzi bagira ingorane. Ikindi rero naco kandi twasavye intumwa yawe ni ku Burundi kugerageza kuvugana n'ibyo bihugu no kubwira makungu kugira ngo bafashe kugira ngo abarundi no bahabwe ubuhungiro. Hasere twanayisabye kandi kuvugira impunzi mu bihugu bimwe kugira ngo abo barundi bashobore kwakirwa kuko kurabona ko baguma batereranwa muri kano karere.
Nino nga haduche dusozera na makuru yacu nkabashimiye bagenzi banje bafashe kugira ngo ayo makuru bayaterukanye. Namashiye namwe mwese mwadusize yombi ano makuru mashikiwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire amwa mwubahwe na gahwana.